Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligi kwa shikiza yale mvizia liyo mkirundi ili mkia Nguanda. Mwana mtini chuti mwisi mudu uteza matukui. Mwisi ni kwa tatu itariki chumina sana tuyo kwezi kwa tano umwaka mbibili na chumina ndugui mwikumu na Federike Unikiju.
Twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse ku mpaka wa Cyanika, kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangwe cyane hace.
Uyu ni Jean Didier wihanganye umunyamabanga wa Leta ashinzwe gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda, avuga ku cemezo cyo guhagarika amakamyo gukoresha ibarabara Gatuna Kigali. Ihuto kini ni inkuru yerekeye ishingurwa ry'abantu bagandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke, namwe ni inkuru ivuga ko abasirikare ba Congo bariko barahiga imirwi ikekwa ko ariyo yagandaguye abasivile 63 mu cy'ibitoke. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Imbere ya hariko reka tubanze dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe. Muramutseza Aloise, mwanya ni wawe.
Muramutse Frederico, ndamutse n'abatuteze amatwi. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaremeje ku munsi wa kabiri ejo integuro y'itegeko iha uburenganzira umuryango umwe bwa Afrika kugumiza abasirikare bawo ba misome bajejwe kubungabunga amahoro muri Somalia kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'indwi kuri imbere. Iyo ngingo yafashwe mu gihe hakirindiriwe raporo kuri Somalia izoshyikirizwa ONU ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. ONU yemeje kandi ko abasirikare ba misome bagabanywa gushika ku 2,625 gushika mu kwezi kwa 10 umwaka w'2018. ONU ifise umugambi wo gukura abasirikare mvamakungu muri Somalia gushika mu mwaka w'2020. Ibihugu byarungitseyo abo basirikare arivyo Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti na Ethiopia, ariko ntibishikiye uwo mugambi. Ibyo bihugu byavuze mu kwezi kwa gatatu ko gukura abasirikare ba misome muri Somalia bizosubiza inyuma intambuko zimaze guterwa mu kurwanya abarwanyi ba Al-Shabaab. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyarahamagaye ambasaderi wacu muri Israeli ku munsi wa kabiri ejo, nyuma y'aho abasirikare ba Israeli biciye abantu 60 bariko bariyamiriza ingingo ya Leta Zunze za Amerika yo gukura ambasadi yayo i Tel Aviv ikayimurira i Yerusalemu. Ubushikiranganji bwa Afrika y'Epfo bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwaraneguye ibyakozwe n'abasirikare ba Israeli ku banyepalestina bari mu myigaragambyo mu ntara ya Gaza, mu kuvuga ko abishwe bariko biyamiriza ingingo y'agasotoro yo gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu. Ubwo bwicanyi bwatumye Afrika y'Epfo ikura ambasaderi wayo i Tel Aviv, aho izindi ambasade muri Israeli zisanzwe ziri. Afrika y'Epfo isaba ko abasirikare ba Israeli bavanywa mu ntara ya Gaza, kandi ikemeza ko ubwo bwicanyi ariyo ntambamyi ku kubaka inzego z'igihugu cya Palestina. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyahagaritse kuri uyu munsi wa gatatu ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na Korea y'Epfo, kandi kikavuga ko Leta Zunze za Amerika ikwiye kugenda buhoro buhoro mu mubonano hagati ya Perezida Kim Jong-un na Perezida Donald Trump bivanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo itekanijwe. Itorokanizo ry'amakuru rya Korea ya Ruguru ryatangaje ko iyo myimenyerezo igamije gutera icyo gihugu kandi kwa ragasomborotso mu gihe hasanzwe hari utwigoro two kunagura imigenderanire hagati y'izo Korea zibiri. Amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Hito North, ivuga ko Perezida Kim Jong-un ubwiwe yavuze ko atahura iyo myimenyerezo kandi ko azi ko bifitiye akamaro Leta Zunze za Amerika. Hito yemeza ko gushika ubu Amerika yiteguriye inama na Perezida Kim. Ariko abandi bakoranye na Korea ya Ruguru imyaka n'imyaka bavuga ko hariho abagomba kuburizamwo iyo mubonano, bibaza ko bitumbereye gukura ubutegetsi bw'icami bwa Perezida Kim Jong-un. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu umwe bwa Buraya na Iran baremeranije i Bruxelles gukorera hamwe mu kurondera hamwe inyishu ku bibazo bashobora kuzohura navyo mu ndwi ziri imbere mugihe bagerageza gukiza amasezerano ya nuclear na Iran. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata ingingo yo kuva muri ayo masezerano. Aho yari I Paris, umenyesha makuru Lisa Bryant w'ijwi rya Amerika yavuze ko umukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Federica Mogherini yavuze ko bahinga b'umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'aba Irani batanguye amanama agamije gukingira amashyirahamwe y'abanyaburaya akorera mu gihugu cya Irani. Naho hari bamwe basaba ko hoba amasezerano mashasha. Federica Mogherini yavuze ko hari amasezerano yamaze kwemezwa n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi mu mwaka w'2015. Mogherini yavuze ko umwe bwa Buraya bwemeza ko ayo masezerano akwiye gutandukanywa n'utundi tubazo igihugu cya Iran coba gisabwa gukura mu nzira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kabiri jo zashyize ku rutonde rwirabura umukuru wa banki nkuru ya Irani Variola Seife hamwe n'icegera cy'umuyobozi w'igisata cyayo mpuzamakungu Ali Talzari bagirizwa kuba bararungitse amamiliyoni y'amadolari ku muhari Hezbollah ugwanira muri Libani. Amerika ivuga ko Seife na Talzari bafashije abarwanyi b'umuhari ELGC QF waba revolutioniste muri Iran mu bikorwa byawo mu mahanga. Amerika yahanye kandi ibanki al-Bilad yo muri Iraq hamwe na nyeneyo Aras Habib hamwe kandi n'umutegetsi w'umuhari Hezbollah Mohamed Kaspire kuba barafashije abo barwanyi mu kubarungikira amafaranga.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Niwa kabiri ni huu abantu 26 barimo abagore n'abana bagandaguye mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke bashingurwa. Imiryango y'abo bantu bagandaguye hamwe na barusinze basaba Leta y'u Burundi kongereza ingufu mu kubacungerera umutekano. Nayo wavuze ijambo ku izina ry'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse yakurikiranye icyo gikorwa mu ntara ya Cibitoke aradufitiye inkuru.
Ariho Kwizera Audrey yavutse mu 2017 murumva ko rwa ruhinja by'ukuri. Ariho Bigirimana Toma Batazira Abdu yavutse mu 77.
Uko basama bamwe mu bishwe ni ko ababo bakoma induru. Abo baririgwa baharugwa kuri 2024 mu bahitanywe n'igitero cy'umugwi w'abantu utaramenyekana kuri uyu wa gatandatu uheze ku mutungo wa Ruhagarika uri muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Iki gikorwa cyitabwe n'abantu sinzi hirya no hino yari ko arategurirwa imva hari umurundano w'abantu. Abajejwe umutekano baguma bagerageza kubigizayo. Abari mu nzego zitandukanye z'igihugu bari bahashitse, abo mu migambwe, indongozi z'amasengero, intumwa ya Papa mu Burundi n'abaserukira ibihugu byabo nk'Ububirigi, Ubufaransa, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, ari nawe yaserukiye abandi mu bafata amajambo. Georgi Vladimirovich yahojeje imiryango yabuze anayisaba kwirengagiza kahise kabi. Aha agira ati twama twiyamiriza ubwicanyi, ubwo bwicanyi bunyamaswa, ubwicanyi ku nzira karengane. Twama twiyamiriza ubwicanyi, ubwo bwicanyi bunyamaswa, ubwicanyi ku bantu ataco bagirizwa bishobora guhagarika ubuzima kubera kahise canke kazoza. Dutegerezwa kurengana ako kahise kirabura kikomine kigihugu kigenzi cyacu. Kubwa bagenzanje turahojeje imiryango yabuze. Imana na mushobora byose ibakire mu bwami bwayo. Umushikiranganje w'ubutungane yavuze ijambo ku izina rya Leta yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda mu kurarira umwansi. Pascal Barandagiye yavuze ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo abakoze ako kabi bahanwe, maze akanavuga ko hari abamaze gufatwa kugira ngo bagirwe ko amatohoza.
Na Leta turasiye kuyizeza yuko abakoze ishyano bose ari ngombwa babihanirwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane rwose, ni ngombwa babihanirwe bafatwe raba ababikoze ku bwabo canke abo bafashanije. Kandi ahandi ko ndavuga ijambo yose ibaza ko hari namaze gufatwa kandi sigekerane kwaraga sozo kuwe n'igihugu na leta hamwe ubwicanyi bwogenduko nimo mbeje yuko iziko zikiri zafashwe kandi za hamwe
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yavuze ijambo ku izina rya leta yemeye ko bazobandanya gushigikira imiryango yabuze iruhande y'ibyo uwaserukiye ababuze Leonard Ndarishikanye ni ijambo yashikirije ahanini yashimikiye gusaba leta kongereza ababacungerera umutekano
murabona ho tuba ku mbibe kandi ahantu hatumeze neza mbere kwiryo jambo twabasaba ko mutwinjiza abacungerera umutekano hakaba n'abapolisi hepfo uko ni kumbibi kandi hasa nabi nongeye gusaba ko muba hafi ya twebwe katuremesha aduha ingufu ubu imitima yarahababutse aho bijya bintu bidushikiye nta mahoro dufise buragoroba twaganya tubasabye rero ko mutuba hafi kandi mukaba hafi inkomere zasigaye ziri mu bitaro abo bagira isura baribo bakurikiranye n'abo bavuye mu mubiri tugasaba leta ko yobana nabo bakurikirane mubasure mudusure muturemeshe
inyuma y'aya majambo abishwe baciye bashigwa mu mpafu zari zateguwe bahejeje gushyira kw'amatafari haciye hakurikira gushyira ko ingori z'amashugwe harimwo n'ibyarungitswe n'umukuru w'igihugu igikorwa cyo gufuba aba bantu cyari cyategekanijwe ko kimara amasaha atatu ariko cyavuye kimara amasaha arenga atandatu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 2,325, 9,685, 9,815 ndetse n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 17,070 ndetse n'ibihumbi 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave, tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Kuri wa kabiri igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorera mu kiyaga cha Rusizi cyatanguye umukwabu wo gusaka ibigwanisho ahitwa Mutarule, aho ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Ivyo bibaye nyuma yaho abayobozi b'igihugu cy'u Burundi batangarije ko igitero cyahitanye abantu 26 muri komine Bugendana cyakozwe n'abantu bari bavuye muri Kongo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu burengero bwa Kongo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'ibihumbi 334 yo mu Ruvungi cyakoze umukwabu wo gusaka ibigwanisho ndetse n'abagizi ba nabi bishe nyuma y'igitero cyahitanye Abarundi 26 bo muri komine Buganda yo mu ntara ya Cibitoke tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2018. Ariko muri uyu mukwabu watangiriye mu mwana wo kumutarure nta kigwanisho ndetse n'abagwanyi bawufatiwe, usibye abasore bane b'abahinzi batari bafite ibyangombwa bafashwe.
Nuko biri mu gusa nk'ibiduhungabanya umutekano mu mitima yacu kumva batwitirira ngo twebwe ngo tubitse abansi bwo kuzoja gutera Burundi kandi abo bantu tutabagira kandi abo bantu bonyene bashitse bakoze imisako nta kintu na kimwe bakuyemo basanze igisagara ari cyeranda hasivye abo bantu babigimizi bava mu Burundi bakaza kurima bamara kurima none kubera ibyangombwa bazanye byo byaramaze guta garanti abo nibo bafashwe kubera bataraja kushakisha ibindi abo nibo bajanwe
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa gisirikare rejima y'1334 bukorera mu Ruvunge bwari muri iki gikorwa cyo gusaka ibigwanisho n'abagizi bana bitangaza yuko bwakoze uyu mukwa nyuma yaho bamwe mu bayobozi b'abarundi bavugiye yuko abisha abarundi 2026 bo muri komine Buganda bahungiye muri Kongo ariko basirikare bakorera mu kibuga cya Rusizi bamya yuko ari ntabo babonye ari nayo mpamvu bahisemo gusaka mu mazu muri uyu mukwa wakorewe mu mazu ndetse no mu biraro abaturage bo kumutarure barinubira bamwe mu basirikare kare barimo bakora umukwabu huko banyuzagamo bakiba ibikoresho byo mu nzu birimo amatelefone ndetse n'amafaranga
amaze kubura izo mbunde baza badushinja n'ibindi byose bakaza bafata gusa kugira ngo babanyage ntawe bafashe batanyaza amatelefone bajanye amapano basanze mu nzu bakama barengeza bakayatekera ni byinshi bajanye amatelefone bajanye n'ubu banwe baracyabi
abaturage bo kumutarure bahamya yuko ari ntabanzi bagwanya igihugu cy'u Burundi bacumbikiye kuko bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi
twebwe abo barashe i Burundi bahungiye ino situbazi byabo twigeze tunabona ndetse abo bo u Burundi ni bugende bumenye abansi bakwiye hose bakwiye muri iyi misozi ya Uvira ya Uvira zija za Bijombo zahe abona abansi u Burundi lakini ntibabitire ngo baba kumutarura tuzi ko Burundi ari igihugu cy'ububanyi twobakingira nitwobarekura kuva ngo umwansi abashike ko nkuko natwe batotubonera umwansi ngo baza kudutera ngo bamuturekere ngo ajeho kuko twokabaye ngombwa gukorana abarundi n'abakongomani ku buryo bwo kuronderanira amahoro
bedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ku mutari wo mu ntara kiva amajyepfo
Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe kitarenga iminsi itandatu ibarabara mpuzamakungu Kigali Gatuna rihuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda rizoba ryasubiye kurengana ni mu gihe kuva mu ndwi iheze imodoka ziremereye zahagaritswe kubera ko iryo barabara ryifashishwa mu budandaji kuri izo bihugu byose byononekaye yononwe n'imvura idasanzwe ibandanya kurugwa mu Rwanda ni nkuru dushikirizwa no mu menshi amakuru y'u Amerika Eric Bagirubusa
kumuhanda mpuzamahanga Kigali Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda hafi n'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda imodoka zikora imihanda ziri mu mirimo yo gusana umuhanda wangiritse kuva ku cyumweru gishize n'umuhanda ubusanzwe yifashishwa ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi kuruta ubwo twahageraga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twasanze amakamyo yikorera amatoni menshi atemerewe gutambuka birinda ko agace gato k'umuhanda kasigaye nako kakwangirika bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri ministeri y'ibikorwa remezo twamusanze yaje gutangiza imirimo yo gusana uyu muhanda yabwirwa irya Amerika ko imodoka zituruka muri Uganda bazinyujije ku mipaka ya Kagitumba na Cyanika na yikora kuri Uganda
twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mipaka ya Kagitumba ndetse ku mipaka ya Cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangwe cyane hace ikindi navuga nuko iyo tusabye ko imodoka nini zitahaca ni bubikwa rwego rwo tuvuga rwo kugira ngo turinde ubuzima bw'abatwaye ibinyabiziga n'ibinyabiziga ubwabyo kuko uko ubibona nawe hano duhagaze urabona ko udukomeje kwacisha imodoka nini uko ziremereye zishobora gutuma n'agace kare gasigaye kagenda
Minisitiri wihanganye yabwijwe irya Amerika ku isenyuka ry'uyu muhanda rikomoka ku mvura idasanzwe u Rwanda rwagize kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buryo rutari rwiteze ubwo twari tugihari twabonaga amazi bishoboka ko aturuka mu misozi ya Cyumba akiri gushoka anyura munsi y'umuhanda wangiritse bwana uwihanganye akavuga ko bihabanye n'ibikunze kugaragara ko imihanda yubakwa nabi mu Rwanda
imvura twagize uyu mwaka ni imvura tutigeze tugira mu myaka 36 ishize mu gihugu nubwo ngo n'uwakoze umuhanda uwawutekereje ko ugomba kubomeza agashyira ku misozi ibijyana amazi ntabwo yari kugendera kuri your rainfall data kandi atayifite ntabwo rero wahitujya kuri conclusion nubwo ngo umuhanda wawusondetse
kuri rubanda rugufi baturiye umuhanda Kigali Gatuna baravuga ko ari igihombo
ukuntu twahombye abakozi bakoreraga bakoreraga babuze akazi kandi baduhaga kazi ku ngubu na sigenda
mu bashoferi batwara imodoka ziremereye twabashije kubona baremeza ko muri rusange kuri bari igihombo n'igihombo bahurizaho n'abakuriye ministeri y'ibikorwa remezo uyu twasanze mu kizuru cy'imbere cya Samuturera yari ku mupaka wa Gatuna aravuga ko yagombye kuba yaragejeje ibicuruzwa Kigali kuwa mbere w'iki cyumweru yavuze ko shebuja kugeza ubataramuha umwanzuro wo gusubira inyuma ngo akatire ka Gitumba ariko ko byaba ari igihombo kuko gupfa kugera Uganda agomba guhita yongera agafatwa nk'umugenzi mushya ugomba kwishyura ibisabwa byose
iyo usanze ibiro byagiritse umuhanda wapfuye we tayari mibare yaje ipfuye n'utuva mu muhanda uko nguko umuhanda wangiritse uhora duhombeje udasubira inyuma wese azahomba kuko birasaba kuzatanga buri nyungu ya reduce ugure bazutu kugira ngo uzagere cyereka inzego za leta niba babasha uburyo bwo kuvugana bakarohereza abagize ikibazo
akavuga ko uyu muhanda Kigali Gatuna yari yibusamo
ntabwo wabujyanye ibintu Kigali umuntu akunyuza ku mupaka wa Kagitumba cyangwa umuntu akunyuza Cyandika cyereka haje mu bya bindi we dafite inyungu ku mupaka runaka ku bucuruzi bwe uko kujya muzavanga ufate kabarugye gisoro zagere cyane kawagira garuka Kigali mu rugendo rurerwe cyane rwo kuzenguruka
ministre Jean de Dieu wihanganye yabwiye ijwi rya Amerika ko mu minsi itandatu haraba habonetse igisubizo kuri uyu muhanda
ingamba ya mbere ni ukurutunganya ku buryo bwihuse utuma nyine amamodoka manini amamodoka aremereye amakamyo yongera kwaca ariko ubwo ni by'igihe gitoya none by'igihe kinini kuko ubona ko n'ubundi uko wagiye ubwo tuba tugomba kureba none ingamba y'igihe kinini kugira ngo bitazongera kubaho ibyo nabyo urumva n'ibifata umwanya tugiye kwiga neza bisaba kwiga neza
ubusanzwe uyu mupaka Kigali Gatunuri mu mipaka itambukaho imodoka ziremereye zitari nke byibura amakamyo manini atari munsi ijana na mirongo inani ngo ashobora guca kuri uyu mupaka ku munsi nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda uretse kuba uyu muhanda watumye imodoka ziremereye ziba zihagaritswe by'agateganyo hari n'indi miryango igera mu munani yari iwuturiye mu murenge wa Cyumba yese yimurwa shisha itabona
dusanze muri gusenya rero mwe mukehe
tujye gusembera yabwo ngo tujye kurireho tujye gucumbika mu bavandimwe gusa
uyu muhanda Kigali Gatuna ku rwego rw'igihugu yongereye ku yindi 25 yangiritse ikongera igasanwa muri ibi bihe bikomeje kugwamo imvura idasanzwe indi mihanda kandi ku rwego rw'uturere yangiritse igasanwa irasaga 40 iyi imvura idasanzwe kandi imaze guhitana abasaga 200 n'amazi abarirwa mu bihumbi 10 yangiritse akabagira ubusanzwe rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
mu gihe abarundi bitegurira amatora ya kamara mpaka atekanije ku munsi wa kane mu kiganiro cy'Amerikana cy'umunsi turarabira hamwe muri make urenganzira n'ubasha bw'umunyagihugu bwo guhindura ibwirizwa shingiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka dutega amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirinde
guhindura itegeko nshinga akenshi na kenshi abantu bamenyereye ko binyura mu nzira ya referendum cyangwa kamarampaka. Kamarampaka ni uburyo bwo gutora bukoreshwa n'ubutegetsi bukabaza abatora, ni ukuvuga rubanda, gufata icyemezo. Bahitamo hagati y'ibisubizo bibiri gusa, yego cyangwa oya. Ni ukuvuga rero ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ari ubutegetsi buba bwawuteguye noneho rero bukabaza rubanda kubyemeza. Ubundi buryo nicyo bita initiative hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nko kuvuga gufata ya mbere abaturage muri icyo gihe nibo bakoresha ubwo buryo bagasinya ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga bitekerereje bikoreye ubwabo bwite iyo umubare w'abashyizeho umukono uteganijwe n'amategeko ugezweho icyo gihe nabyo bishyirwa mu itora rya kamarampaka noneho yego yatsinda umushinga wabo ukinjira mu itegeko nshinga usibye ko ubu buryo bwombi bushobora no gukoreshwa no kubindi bibazo by'ubuzima busanze bwa rubanda cyangwa se andi mategeko asanzwe abaturage babitekerereje cyangwa se abategetsi babatekereje. Referendum na initiative byemejwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri mu 1912 ko bitanyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Impamvu nuko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaryo ritabiteganya, ahubwo biteganijwe mu mategeko nshinga bwite ya za leta zigize igihugu ku giti cyazo. Nukuvuga ko mu rwego rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta referendum cyangwa initiative ishobora gukorwa. Ikorwa gusa mu rwego rwa leta zigize igihugu kubera umuco wabo w'uko ibyemezo bifatirwa mu nzego zo hasi, umuco watangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka dore hashize imyaka 239. Guhindura itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bituruka ku nteko ishinga amategeko cyangwa se Congress, yamara kubyemeza bikajya muri leta zigize igihugu uko ari 50, usibye ko nazo zishobora kwitekerereza umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Iyo inteko zishinga amategeko za 2/3 by'izo leta zose zibyemeje, niho ihindurwa ry'itegeko nshinga riba rihamijwe. Nshuti zacu, ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kanirindi.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu icese ambasade yazo mu kuivana ku mugwa mukuru w'igihugu cya Israel Tel Aviv zijana mu gisagara cya Yeruzalemu. Umuhanuzi adasanzwe wa perezida wa Amerika Donald Trump Jared Kushner atangaza ko mu kwimuriwe ambasade basubiye kwereka amakungu ko Amerika ishobora kwizigirwa. Yamenyesheje ko Amerika iri kumwe n'ibihugu bicuditse kandi ko izokora ibikwiriye kandi ko ariko yame ibigenze. Mu gufata iyo ngingo, Amerika yahisemo gukomeza imigenderanire myiza iri hagati yayo na Israel. Iyo migenderanire ifatiye kuri kahise n'inyungu ibyo bihugu bisangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe n'igihugu cya Israel kubera ibyo bihugu byombi byemera ubwigenge. Umuhanuzi adasanzwe wa perezida Trump Jared Kushner avuga ko ibyo bihugu biri hamwe kubera byombi byemera ko demokrasi ikwiriye gukingirwa. Atangaza ko Israel yerekana iminsi yose akamaro n'inguvu z'ubwigenge. Kushner avuga ko Israel aribwo butaka mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi, aho abayahudi, abayisilamu n'abakristo hamwe n'abantu b'amadini yose atandukanye basengera mu idegemvyo bakurikije ukwemera kwabo. Kushner avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyemeza ku vyerekeye amahoro arama mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Amerika ngo iriteguriye gushigikira amasezerano y'amahoro mu buryo bwose ishobora. Atangaza ko Amerika yemera ko bishoboka ko impande zombi zishobora kuhakura inyungu hamwe abantu bose bashoboye kubana mu mahoro no mu mutekano atabwoba bafise kandi bashobora gushika ku migambi yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremera ko ikibazo cy'igisagara cya Yeruzalemu atari ikibazo coroshe. Amerika ibandanya gusaba impande zose kubahiriza uko ibintu bimeze muri iki gihe ku bijyanye n'ibibanza bihezagiye muri icyo gisagara. Umuhanuzi adasanzwe wa perezida Trump Jared Kushner avuga ko mu gihe Israel imaze imyaka 70 ishinzwe kurondera amahoro azorama rigize iyindi ntambwe, Kushner aremera ko amahoro ashobora gushikwa ko hamwe bo kwemera ko kazoza gashobora kuba gatandukanye na kahise. Avuga ko bitazoba ibintu byoroshye ko hazotegerezwa gufatwa ingingo zikomeye. Kushner avuga ko babishyizemo ubutwari bashobora guhindura ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni batakaje umwizero.
Ibyo yari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikomo kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.